radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica nturiba neza. Umubano ukomeje gukura hagati ya perezida w'icyo gihugu Faustin Archange na prezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi mu ntara ya Kivu y'Epfo barasaba gusubizwa mu Burundi kugira ngo abana babo babashe gutangira kwiga igihe kitararenga.
Turasaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri, hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Floribert Nshimiyimana w'umuhambi ya Kavimvira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri icyo cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuganye n'intego ku isi, ndi kumwe na Fidele Niyongabo. Uburusiya bwahungishije abaturage baba mu mijyi mito myinshi y'intara ya Kursk yegereye umupaka wa Ukraine. Fidele,
icyo gikorwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, bisa n'uko Burusiya uriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Bwatangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye byari byafashwe na Ukraine. Abategetsi b'u Rusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice bya Lyski na Komtovski biri ku birometero 15 ku rubibi Rusiya buhana na Ukraine kuhava. Pramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirov yabitangaje kuri rubuga Telegram. Yamara Alexei Smirov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine. Hari bisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Rusiya, zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Muri Irani, Narges Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka ushize, ubu akaba ari muri gereza. Arasaba amahanga gufasha abanyayirani kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa.
Narges Mohammadi abitangaje imyaka ibiri nyuma y'uko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Irani wikete yanditse ari mu ibohero ryashyizwe habona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere. Yasavye amakungu ufata ingingo ziboneka, asavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari ama leta atwaza gahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abapfasoni. Narges Mohammadi yatangaje ko imyerekano abapfasoni batanguje nyuma y'uko umupfasoni w'umunyayirani w'umukurde Masa Amini yarafise imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022. Hari inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni bategerezwa kwambara. Mohammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Islam. Yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran. Ari mu ibohero ryitwa Evin riri ku mugwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2021. Abana ba Narges Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2023 igihe yari apfunzwe. Kuva habaye revolution ya kiislamu muri Iran mu mwaka w'1979, abapfasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika, perezida Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara. Ejo kwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu vice perezida wa Repubulika abayoboye igihugu n'imiryango yabo ikeneye izindi ngufu. Fidele,
perezida Joe Biden yabitangaje nyuma y'uko ibintu biboneka ko ari umugambi wa kugandagura Donald Trump yahoze ari perezida utesherejwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imbere y'uko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One, perezida Biden yashimiye Imana kubona Trump ataco yabaye. Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ibyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara cha West Palm Beach muri leta ya Florida kumusi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI bivyatangaje ko biriko biratohoza ibyabaye ngigeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi ugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yako Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Urakoze Fidele Nyungabo mushura kandi kuba ibiganiro byacu mu cyo kuvuga rwa internet kuri wa3 akadomo radio ya TV akadomo kama no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushigiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibwiraga mu ngingo nkuru, umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica. Tureba neza umubano ukomeje gukura hagati ya prezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadéra na prezida w'u Rwanda Paul Kagame, nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa. Mu byumweru bibiri bishize abagize umutwe wa Wagner bagiye basagarira ibigo bigenzurwa n'abanyarwanda muri Centrafrica, intandaro ya byose nkuko Africa Intelligence bivuga ni impushya zo gucukura amabuye y'agaciro. Centrafrica iheruka guha ibigo byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro. Icyo kinyamakuru kibutsa ko umutwe wa Wagner washoye imari nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ukabushaka kwagura aho ayo mabuye aboneka. Africa Intelligence ivuga ko abarwanyi umutwe wa Wagner baherutse gutera ministeri ya mine bashaka gutwara impapuro ziha u Rwanda uburenganzira bwo gushaka ahari amabuye y'agaciro no kuyacukura. Icyo kinyamakuru kivuga ko abo barwanyi ba Wagner bashakaga cyane inyandiko ziha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro. Ikigo Oko Afrika gihuriweho na Centrafrica n'u Rwanda ahitwa Ndasima mu karere ka Bambari muri prefecture ya Waka, ahantu havugwa amabuye y'agaciro menshi. Abarusiya bamaze imyaka 6 bahawe ikirombe kiruta ibindi by'amabuye y'agaciro. Africa Intelligence komeza ivuga ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abanyarwanda bari bagiye Indasima gushaka haboneka amabuye y'agaciro babujijwe kugerayo n'abarwanyi b'abarusiya umutwe wa Wagner. Abarwanyi ba Wagner bafatanya bo za Centrafrica birukanye abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu karere k'uburengerazuba bw'igihugu, bamwe bakaba baravuye mu gihugu Burundi. Africa Intelligence komeza ivuga ko u Rwanda rwashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye bukoresheje ibigo nka Oko Africa na Vogueroc SA. Iki kigo kiyoborwa na rwiyemezamirimo Olivier Kabera, kikaba gishamikiye kuri Crystal Ventures, ikigo gishora imari cy'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. U Rwanda rufite abasirikare muri Centrafrica bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA iyobowe n'umunyarwandakazi Valentine Rugwabiza, ariko hari n'abasirikare b'u Rwanda bahari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kirangiza kivuga ko uretse gucukura amabuye y'agaciro n'ibikorwa bya gisirikare, ibigo by'abanyarwanda muri Centrafrica bishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'isuku n'iby'ubuhinzi.
Washington ijwi rya America
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Inyarwanda mu Burundi uruganda rwa leta rukora isukari shushumo rwazamuye igiciro ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyuriye cyane kigira ku mafaranga 8,000 inkuru irambuye giziratunga imana
isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye kuva ku bana gushika ku basaza isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate amandazi n'imitobe itandukanye ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo nga misi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko abaduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza Abarundi benshi ntibabona uko bagiye kugenza muri kino gihe abana batanguye ishuri
idasa cyiciro isukari yo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu turi mu bukene ntangere abanyeshuri bagiye gutangura amashuri ubukene babudusizemo bw'amakaye isukari agiye kubura burundu umuntu azoyinywa azabara umuntu kubera iyi fisi
nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu
muri sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini byatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze byaduze ku rugero runini cyane Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'Uburundi iduga igiciro
twisunze hanini bwa mbere itegeko rishikiranganje ordonance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayipfuye hanze muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguye ko hanyuma ku byerekeye isosomo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere nuko twebwe mwishira mu isosomo ibikoresho dukoresha kugira duhingura isukari byaraduze haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu
Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa Abuko ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye isosimo idafashe namba
ubwambere rero n'iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza kinini kandi nuko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi sosumo canke inzego za leta tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza uko leta zirakunga kutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa ariko gituma tutibaza yuko kuja gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zo kumvikana
abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta
kuno ndabibona no kuri leta yo raba ukuntu bikira n'amabarebere isukari kaboneka ku giciro n'amabarebere nk'5,000 5,800 n'itishi cyane
leta ejo twoyisaba nuko yodufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro akayisaba nyabuna gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo
cyatuma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi ku neza y'abaguzi cyo giciro bahize bagisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge ryo guhitaganwa n'abagwiza tunga bigenga kuko umuntu mbere ya leta sico kimwe na cyane cyane k'ibyuma bya sosumo nuko aho kwa sosumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose
ishyiramo sosimo riri mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero ku rubibi Burundi buhanda na Tanzania ni ku birometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza kugira ririmo ibikaju ryongere ribihingure mu isukari ribone kuyidandaza iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine kuronsa isukari ihagije Abarundi guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi guha akazi abanyagihugu muri ako karere be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuborohereza gutahuka kugira ngo abana babo babashe gutangira ishuri igihe kitararenga. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Zimwe muri izi mpunzi zimwe muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zivuga yuko ari zifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Buvira zijya Bukavu, abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba badutana kundapfa gusa bakadutekerera badutekera nga mu nkambi ama tujye kwiga tureke ibi bintu byo kuza turahirira disegereza mu barabara. Kubera kubera inzara ni igituma tujya nga dusega turasengeza turatana mu ngira tukagura gafu tugasara ngira twese satuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu ugenda kudusabira badutahane amarero amarato cyo kwiga tugejego cyo gusegereza mu barabara.
Shimimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo iri muri territoire ya Fizi.
Petro asaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Ikitegetsa Nyesi na Neziya Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko mu mazu mwaka urenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birwa basabiriza. Kuri bo basanga gusubizwa mu Burundi ari byo byakemura ibibazo bafite.
Tumaze amezi murari tutarya kandi ngaha ntabwo twarimye kandi aha nta namwe tutagukorera amaheru ugiye uragenda kurondaho ukorera amaheru ukagaruka uko nyene abana bakaca bagenda gusega icyo bundi bafashe umwana angana ukunyamukora bya frambi umuntu w'umugabo kubera gusega abandi bana barazimirira iyo onye ikibazo nyene cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara twebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara. Ehera aba hageze yaho tujya turahiga hantu tuza gucingera aba bakubitirayo bagiye gusoroma gasombe mu mirimo y'abakongomani bakabica no kubica bakabakorera bya furamba abantu baba mama none twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu tukaza gutora perezida kandi tukabakadushirira abana mu mashuri.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri Buvira yandikishiramwe gyarone gita impunzi rya ASER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange kuko ziteza kavuyo muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo.
Buri munsi baratonda kumugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo kumugoroba basega abantu
bagenda bavuga hehe nahe
aha kuri rompwe murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu kumabarabara nakazi kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo.
Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5000 nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe ziri muri territoire ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanye izi impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari gukega cyatanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda Vedase Ngabo ijwi rya Amerika uvi
mu Burundi abagore baraharanira uburenganzira bwabo mu nzego zose bavuga ko bituma batarenganywa mu ngo zabo no mu kazi bakora ni nkuru ya Thierry Vendayishimiye
abo bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora ubuzi butandukanye bwo kwibeshaho buri mu bwubatsi ubudandaji n'ibindi bikorwa bibateza imbere twabasanze mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko kugira ngo batinyuke gukora ibikorwa bibateza imbere baba gusobanukirwa kubijanye n'uburenganzira bwabo aho babaye ndetse no mu mirimo ya misi yose barangura uyu mukenyezi twaganiriye avuga ko kubwiwe yatahuye neza ko nawe afise agaciro n'inguvu zo gukora nk'abandi bantu bose mu byakora uko nikabivuga
yewe ndagutahura mu ntumbero yuko mukenyezi ari umuntu nk'abandi bose ari umuntu afise uburenganzira bwiwe hanyuma nawe nyine akagira amategeko amwega abwirizwa gukurikiza umwenegihugu umuntu afise agaciro
uwo mukenyezi asanzwe yikorera utwiwe nawe avuga ko umukenyezi wese afise ubushobozi bwo gushikiriza iciyumviro cerekeye umugambi yiyumviriye gukora kandi akabikora neza avuga ko nawe yitanga k'akarorero kuko hari ibyo yabashije gushika ko kubera kumva ko nawe atahakumiriwe
nifatiye ko jewe nuko nshobora kukugira iciyumviro n'umugambi wanje canke cyo gushikiriza mu bandi ntakivuga atawunzi ibira atawunye imijambo hanyuma mu mugambi wanje urangura ata muntu agira ati iki uragikumiriwe iki nacyo urakirekure
ibyo rero ngo bituma amabakorerwa abakenyezi yahozeho ndetse n'ubu acibonekeza agabanuka haba mu miryango ndetse no mu buzi butandukanye bagenda bakora uyu mukenyezi avuga kuko ubuzima bwagiye buzimba abakenyezi barushijeho kurikanura bakura amaboko mu mpuzu barakora
kuko ubu unye ibyo abantu b'abagabo bakora n'abagore barabikora abakenyezi barabikora ubu barakora imirimo myinshi kera tutabona ko barekuriwe n'ubuca ubwenge ukabona ibigirwa ahandi nuko ubuzima bugenda buzimba byaratumye umukenyezi yiyugurura
uyu mukenyezi nawe yafashe ya mbere mu gukora akazi k'ubufasha ibyo bita ikiyede mu bijanye n'ubwubatsi kugira ngo abashe kwikura mu bukene yabwiye abakunzi bacu ko amaze imyaka itatu akora ako kazi kandi ko kamutunze nabiwe avuga ko afise uburenganzira bwose bwo gukora ako kazi kuko uwo bubakanye yabitahuye ko n'umukenyezi ategerezwa gukorera urugo
nta ngorane n'imwe nta kibazo naha mukoza baraduhaye uburenganzira nta ngorane n'imwe dutashe baramenya ati twagiye ku kazi dutashe kandi bakamenya ati turavuye ku kazi nta kibazo na kimwe tuganira neza n'abafasha bacu nta ngorane
ariko kandi avuga ko hari bamwe mu bakenyezi bo mu kibano bataratahura neza ko umukenyezi nawe afise ubushobozi bwo kuzindukira mu kazi uyu mukenyezi yatinyutse aja mu kazi ko kubaka asaba bagenzi bo kureka ibyo byiyumviro bitajanye n'igihe
mu kibano nyine urazi ntibabyakira neza haragera umwanya bakabibona nabi kubera babona nabo baba birirwa muhira nawe ugenda
abo bakenyezi twayaze bemeza ko umukenyezi afise icyakora uko coba kingana kose asahiriza umuryango bikanamurinda amabi ahanze umukenyezi iyo ava akagera hirya no hino no mu Burundi harimwo batera kamo abakenyezi bagenzi babo kurondera ico bakora naho coba gitoya kuko gisahiriza urugo bikabarinda hagusabiriza ibishobora gutuma baja mu ngeso mbi ugasanga banakorewe amabatandukanye abakorerwa abakenyezi aravugwa kandi n'abagize ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini aho bavuga ko ayo mabakorerwa abakenyezi ashingiye ku gitsina abandanye yongerekana muri kano karere mu nama abo bakenyezi bagize ihuriro ryo mu karere k'ibiyaga binini baherutse gutunganiriza i Bujumbura basabye ko buri leta yofata ikibanza ca mbere mu gushyira imbere neza y'abakenyezi mu kurandurana n'imizi ibibazo bihanze abakenyezi mu kubafasha kuronka uburyo no kubasahiriza kwitabira inzira yo gukora bakiteza imbere kuko aribyo bizobarinda ibyo bibazo byose ikindi abo bakenyezi basaba bagenzi babo ni ukutarenga amategeko y'urugo naho baba bashitse ku rwego rushimishije rw'iterambere basabwa kubandanya bubahana n'abo babana kuko ibyo bizobarinda ingaruka mbi mu rugo rwabo no mu kibano
kizire kujya kwishima ngo uvuge ngo ko rero namaze ngo kushika ku rwego runuru n'uru cyangwa mfise uburyo bunubu n'ubu ndashoboye rero gutangura kugira bintu by'amanyama oya uburenganzira bwiza nuko kumvikanwe ko nuko butuje nuko ukurikije amategeko mu rugo canke mu kibano ikaho umuntu agendera hose akahaca yumva ari en harmonie avec les autres.
Abakenyezi rero basabwa kumenya uburenganzira bwabo mu byo bakora naho bakorera hose kuko ari byo bizobarinda amabi bakoregwa nabo bakabasha gushikira iterambere. Mu Burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Nyano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi abasangira bashonje nta usigariza undi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yeah.